Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda nshuti mwese mu duteza amatwi mwe neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Federica Nkunikije
na Placide Magambo nange ndabaramukije.
Icyo twifuza ni ukuba ishyaka ryigenga rizanashingira ku muco uko abanyarwanda bakunze ubwigenge bw'abakandida bigenga, n'ishyaka ryigenga rirashoboka.
Uyo ni Filipo Mpayimana yatanguje umugambwe mushasha mu Rwanda witwa Pepera. Mu gihugu cya Cameroon abantu barenga 18 baguriyemo abanyeshuri banyujwe uyu munsi kwa mbere mu gitondo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushyira mu bikorwa ibihano yafatiye igihugu cya Iran.
Perezida wa Eritrea yatangaje ku kwizerana kuriko kurakomera hagati y'igihugu ciwe n'igihugu ca Ethiopia, yamara ngo haracari ibindi bintu bikenewe kurangurwa.
Abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bakomeje urugendo berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bimukira bagira ku 4,000 baracyari mu gihugu cya Mexique, aho bakora urugendo rwa kilometero zisaga 200 ku munsi.
Izi nkuru ni mukanya kari imbere. Mu gihugu cya Cameroon abantu barenga 18 baguriyemo abana banyurujwe ku ishuri ryo mu gisagara cya Bamenda uyu munsi kuwa mbere mu gitondo, nk'uko amakuru atangazwa n'abategetsi hamwe n'igisirikare abivuga. Nta muntu n'umwe aratangaza ko ariwe yanyuruje abo bantu mu ntara y'abavuga ururimi rw'Icyongereza, aho abashaka kwiyonkora bariko barondera gushinga leta yabo. Abashaka kwiyonkora barafashe ingingo yo gutanguza umukwabo mu ijoro bongera barugara amashure mu mugambi wo kugarariza leta ya Perezida Paul Biya irimwo abavuga igifaransa. Abantu 181 barimwo umukuru w'iryo shure nibo banyurujwe batwarwa mu ishyamba, nk'uko amakuru yatanzwe n'igisirikare abivuga. Umuvugizi wa leta yavuze kwitohoza ririko rirabandanya ari nacyo gituma adashobora gutanga yandi makuru. Abashaka kwiyonkora batanguye gukomera mu mwaka w'2017 inyuma yaho leta itanguriye guhiga abantu bagize uruhara mu myerekano. Benshi mu banyagihugu bahungiye mu gisagara cya Bamenda hamwe no mu bindi bisagara vyo mu ntara zivugwamo igifaransa zitekanye.
Abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bakomeje urugendo berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bimukira bagira ku 4,000 baracyari mu gihugu cya Mexique, aho bakora nibura urugendo rwa kilometero zisaga 200 buri munsi. Mu rugendo barimo ariko bugarijwe na barusahurira mu nduru, babategera mu nzira bakabacuza impamba basuhukanye. Kandi no muri Amerika aho berekeza nta cyizere ko bazakirwa neza. Wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama na perezida w'ubu Donald Trump ntibavuga rumwe kuri aba bimukira. Ibi babigarutseho cyane ubwo bamamazaga amashyaka bakomokamo mbere y'amatora y'abazajya mu nteko ishinga amategeko na Sena n'izindi nzego ateganyijwe kuri uyu wa kabiri. Perezida Trump yohereje abasirikari ku mupaka avuga ko bagomba gukumira abo bimukira afata nk'abagabye igitero kuri Amerika. Perezida Trump kandi avuga ko abo bimukira buzuyemo abagizi ba nabi n'abanyarugomo, kandi ko nta kaze bazahabwa muri Amerika. Abanyamakuru bakurikiranira hafi iby'urwo rugendo rwabo bimukira ariko bavuga ko umubare munini wabo bimukira wiganjemo abagore n'abana, kandi ko bigaragara ko bahunze ibibazo bibugarije mu bihugu bakomokamo batagenzwa n'ubugizi bwa nabi. Ubwo uwahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama yamamazaga ishyaka rye ry'abademokrate muri leta ya Indiana, yanenze perezida Trump ko ari kubiba inzangano mu Banyamerika abangisha abimukira, kandi ko bitari ngombwa ko yohereza abasirikari ku mupaka bajya gukumira abo bimukira nk'aho ari abanzi bagabye igitero ku gihugu. Abo bimukira ntibacitse intege, baracyakomeje urugendo rwabo, basigaje ibirometero bisaga 1,500 kugira ngo bagere ku mupaka uhuza Amerika na Mexique. Gusa bamwe muri bo bahiniye urugendo hagati kandi bamaze guhabwa ubuhungiro muri Mexique, naho abandi baracyakomeje urugendo bagana muri Amerika.
Muri kamwe bandanya kumviza iradio hijwe y'America president wa Eritrea Isaias Afwerki avuga ko Eritrea na Ethiopia byakomeje ukwizerana kuvaho bitereye igikomo ku masezerano y'amahoro mu kwizi kwindwi yamarango ivyo bihugu biracakeneye kunagura ibintu bitari bike kugira ngo imigendranire yavyo itsimbatare ubutagisubira nyuma ivyo bihugu bibanyi byatanguye kudacanwa ka kuvaho bitanguriye ingwano yo kurubibe mu mwaka w'1998 yamaze imyaka 2 Yangwano yatewe n'amatati hagati ivyo bihugu ahagaze kudandaji yahitanye ubuzima bw'abantu 180 umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yafashe inyingo yo gusubira kunga imigendranire myiza na Eritrea mu kwezi kwa kane amaze akanya gatoyi ashinzwe amabanga umushikiranganji wa mbere mu ntumbero yo kunagura politike mu gihugu ciwe kuri ico gihe kuva ico gihe ivyo bihugu vyarugaye imbibe vyaruguruye imbibe zavyo hamwe n'ibiro biserukira byongera birafata nyingo yo gusubira kugira uruja n'uruza rw'indege zitwara abantu n'ibintu hagati ivyo bihugu Isaias yabwiye televiziyo y'iguciwe kw'amasezerano y'amahoro hagati ivyo bihugu yatanguje ibihe bishasha hagati ivyo bihugu
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushyira mu bikorwa ibihano yafatiye igihugu cya Iran kuri uyu wa mbere. Ibyo bibaye mu gihe abasesengurira diplomasi bibaza niba Amerika n'ibihugu bicuditse bishobora no gufatira ibihano igihugu cya Arabia Saudite kubera urugomo n'ubwicanyi ishinjwa ko yakoreye umunyamakuru wanengaga ubuyobozi bwayo. Gufatira ibihano ibyo bihugu byombi bikize kuri petroli ariko bishobora kubera ihurizo rikomeye Amerika itifuza na mbako isoko rya petroli rihungabana. Igihugu cya Turukiya gikomeje kotsa igitutu Amerika ko itagomba guseta ibirenge ifatira ibihano Arabia Saudite kubera iyicarubozo yakoreye umunyamakuru Jamal Khashoggi wakomokaga muri Arabia Saudite ariko afite ubwenegihugu bwa Amerika. Ariko kandi Amerika isa nifunga amaso ku byo yibutswa na Turukiya ahubwo ikibasira Iran iyishinja ko yanze kuzibukira umugambi wayo wo gucura intwaro za kirimbuzi. Ni nako kandi Amerika ikangurira ibindi bihugu bikize kutagura petroli muri Iran. Gusa ingaruka z'ibi bihano ku isoko rya petroli zishobora kuzagamburuza Amerika ikenera cyane petroli icukurwa muri ibyo bihugu. Irani icukura petroli yuzura ingunguru zisaga miliyoni n'igice buri munsi. Ababikurikiranira hafi rero bemeza ko bitizewe ko Amerika yakwitesha iyi petroli ngo itsimbarare kuri ibyo bihano yafatira ibi bihugu.
Muri kamwe bandanya kumviza iradio hijwe ya Amerika nkuko muzumvise leta ya Amerika uyu munsi kwa mbere yasubiye gufatira ibihano ngiye guca Irani vyerekeye ubucuruzi bwacu bw'ibitoro hamwe n'ubutunzi. Iyo ngingo ishize mu ngiro umugambi President Trump yari yaratangaje uguhagarika agahengwe gica Irani cari cahawe n'amakungu inyuma yaho cemereye kugabanya programme yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda. Secretary wa Department ya Leta America Mike Pompeo hamwe n'umushikiranganji yajejwe ikigega Stephen Mnuchin batekanya gutanga umuco kuri ivyo bihano mu kiganiro baja guha amensha makuru. Iyo ngingo igiye kugarukana ingingo yaho ya ziririza kugura ibitoro by'igihugu cya Irani. Ibitoro nivyo ubutunzi bw'igihugu cya Irani buhagaze ko abategetsi bo muri leta ya Trump batangaje ko hari amashirahamwe umunani yahaye uburenganzira bw'igihe gitoyi cyo kubandanya akorana n'igihugu cya Irani kugira ngo aronke umwanya wo kurangiza urudandazwa rw'ibitoro yahora agurira mu cyo gihugu. Ibanki nkuru y'igihugu cya Irani hamwe n'amashirahamwe y'igihugu ajabukana bidandazwa mu mahanga navyo nyene biri ku rutonde rw'ibyo bihano. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatanu President Trump yavuze ko umugambi w'ivyo bihano ari uguhimiriza abategetsi b'igihugu cya Irani guhitamwo guheba akagagazo canke gufata inzira izotuma ubutunzi bwacu buyanzara.
Perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir yashyizeho intumwa ishinzwe ibiganiro bigamije amahoro yazahosha amakimbirane igihugu cye gihanganyemo na Sudani mu ntara za Blue Nile na Kordofan. Ayo makimbirane yatangiye mu mwaka w'2023 amaze guhitana ubuzima bw'abantu basaga 300,000, abasaga miliyoni 2 n'igice bavanwa mu byabo n'intambara. Imishyikirano igamije kugarura amahoro muri izo ntara izatangira mu mujyi wa Juba, umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo, mu cyumweru gitaha. Iyo mishikirano ije nyuma y'ubwiyunge hagati ya Salva Kiir n'igisonga cye Riek Machar nyuma y'ubushyamirane hagati y'ingabo zabo bwahitanye abantu basaga 380.
Tubibutse inshuti mwese ko mikomora bandanya kumviriza iradiyo hejwe ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kigihe mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isa 11 n'igice gushika isa 2 mutwumvira ku metero 45 ku metero 31 no ku metero 41 guhera isa 10 gushika isa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22 Kigali mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali nyine.
Tugiye mu Rwanda rero bwana Philippe Mpayimana wigeze kubaho umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka w'2017 mu Rwanda yatangaje ko ashinze ishyaka rya politiki. Ibindi bikubiye muri iyo nkuru turabibwirwa na mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Binyuze ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gisoje nibwo hatangiye gucicikana makuru k'umunyapolitiki bwana Philippe Mpayimana yashinze ishyaka rya politiki hano mu Rwanda. Ni ishyaka yise PPR mu magambo arambuye bivuga Parti pour le Progrès du Peuple Rwandais mu rurimi rw'Igifaransa. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni ishyaka riharanira iterambere ry'Abanyarwanda. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika bwana Mpayimana yasobanuye impamvu y'iri ishyaka n'inyito yaryo.
Twifuje ko iterambere tushyira hagati kugira ngo tudakomeza gutera imbere hari aho twibeshya kuko tudasigasira ibyagezweho cyangwa se ngo dushyire imbere indangagaciro zishingiye kuri demokarasi yayoyoka tutaryitayeho. Niyo mpamvu twarigise gutyo.
Ni ishyaka Mpayimana yirinze kwerura ngo avuge niba rizaba ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho cyangwa se rizaba ririmo kwaha kw'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi. Icyakora akavuga ko igihe ishyaka PPR ryakwemerwa n'amategeko ryaba ari ishyaka rifite ubwigenge.
Iyo abantu bashinze ishyaka baba bashaka gukorana n'abandi basanzwe bakora politike mu gihugu, tuzaba rero turi rimwe mu mashyaka yemewe gukorera mu gihugu nitwemerwa. Kuvuga ko tubogamye cyangwa se tubangamye cyangwa se tuhanganye bizaterwa n'abatureba, twebwe ubwacu ntacyo twabivugaho. Icyo twifuza ni ukuba ishyaka ryigenga rizanashingira ku muco w'uko Abanyarwanda bakunze ubwigenge bw'abakandida bigenga. N'ishyaka ryigenga rirashoboka rigakorera neza abaturage, rigatanga uburyo ribona ikibazo cy'ubuzima bw'Abanyarwanda ritafite aho ribogamiye, ahubwo ribogamiye ku muti mwiza ukeneye icyo kibazo.
Bwana Mpayimana w'imyaka 48 y'amavuko atangaje ko ashinze ishyaka rya politiki nyuma yaho yiyamamarije imyanya ikomeye ubugira kabiri adaturwa. Mu 2017 yari umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu aratsindwa. Muri uyu mwaka nabwo 2018 yiyamamarije ku mudepite nk'umukandida wigenga ntiyatsinda. Namubajije niba uku gutsindwa biri mu byamuteye gushinga ishyaka.
Birumvikana ko bihuye n'iyindi ntambwe demokarasi izabiteye niba dushoboye kugera kuri urwo rwego, kuko niba tutarabonye amajwi ahagije nuko hariho bimwe byanenzwe, niko hari byinshi bashimye n'igenge bw'umukandida ubushyigikiye ubwisanzure, ariko hari n'abandi bashobora kuba baranenze kuba bavuga batenda akora wenyine. Niyo mpamvu niba rero hari abishyize hamwe n'uwo mukandida bizarushaho kuba byiza.
Mu 2017 mu biganiro bitandukanye bwana Mpayimana yakunze kumvikana avuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame icyarimwe na perezida wa FPR inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi ari we cyitegererezo cya Mpayimana kubera imitegekere ye. None niba koko Mpayimana afata perezida Kagame nk'icyitegererezo cye kuko atamusanga mu ishyaka FPR inkotanyi ngo bafatanye. Kuri bwana Mpayimana ngo ntiyabura gushima abakora neza akabone nubwo baba bari mu rindi shyaka. Yavuze ko iyo umuntu ashaka gukorera igihugu mu magambo ye hari uburyo anyuramo kandi butandukanye no kujya mu rindi shyaka atabiteguye neza. Amahanga yakunze kunenga ko gushinga ishyaka mu Rwanda byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi. Bwana Mpayimana nawe yiteguye ko bitazamworohera ariko ngo hari icyizere.
Nibyo koko biragoye nange iyo biba byoroshye nibyo mba narahereyeho. Gusa n'ubwo byangora tugomba kumenya gukurana na demokarasi y'igihugu cyacu ni demokarasi ishingiye ku mateka kivuyemo, ntabwo ari ibyo byatuma abantu bashinga amashyaka mu buryo butemewe bagatinya guhangana n'ingorane tugomba kunyuramo tugashaka ibyangombwa tukaba tutabonye ibyangombwa tukabiharanira. Nange bizangora ndabizi, ariko tugomba kubinyuramo. Gusa urugero tugezemo bitikizere ko bizoroha.
Kugeza ubu nta mibare ya nyayo y'abarwanashyaka biri shyaka riharanira iterambere ry'abanyarwanda uramenyekana. Icyakora Bwana Mpayimana avuga ko bakisuganya ku buryo mu minsi iri imbere nk'ukwezi kumwe bateganya kuzashyira hanze n'imigabo n'imigambi. Ishyaka PPR kugira ngo ribashe kwandikwa byibura rirasabwa abarwanashyaka 200 abatari munsi y'5 muri buri karere. Ishyaka PPR rije risanga andi mashyaka agiye kumara imyaka itari mike ataremerwa ku butaka bw'u Rwanda nka FD Inkingi rya Victoire Ingabire na PDP Imanzi rya Deo Mushayidi uri mu buroko. Kugeza ubu mu Rwanda hari amashyaka 11 yemewe n'amategeko. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric bagira ubusa i Kigali. Dukomereje mu Rwanda Dr. Mpozayo Christophe wahoze ari umukozi mu nteko ishinga amategeko nyafurika y'Iburasirazuba arasaba urukiko rw'ubujurire gukuraho igifungo cy'imyaka 10 yari yarakatiwe n'urukiko rukuru mu mwaka w'2015. Ibindi bikubiye muri iyo nkuru turabikurikirana mu nkuru nyine ya Asumuta Kaboyi uri Kigali.
Dr. Mpozayo Christophe yagejejwe mu rukiko rw'ubujurire yambaye imyenda isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda. Yari kumwe n'abunganizi be 2 ndetse n'abavandimwe be bari baje gukurikirana urubanza. Mu rukiko rukuru yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 10 ahamijwe ibyaha byo gushoza imvururu muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho. Mbere y'uko urukiko rutangira kumva ubujurire, abunganira uregwa basabye umucamanza kubanza gukuraho inzitizi zijyanye n'ububasha bw'urukiko mbere y'uko hagira ikindi gikorwa. Bavuze ko icyaha cyo gukurura imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi cyakorewe hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko ibiganiro Dr. Mpozayo yakoze yabinyujije kuri Skype ngo byabereye ku butaka bwa Tanzania aho uyu mugabo yakoreraga. Abunganizi ba Mpozayo bakemeza ko nta tegeko ryariho mu Rwanda ryahanaga iki cyaha mu gihe ukiregwa atagikoreye ku butaka bw'u Rwanda. Abunganizi ba Dr. Mpozayo bakavuga ko itegeko rihana iki cyaha ryariho mu mwaka wa 2012 itateganyaga uburyo iki cyaha kiburanishwa mu nkiko z'u Rwanda mu gihe cyakorewe hanze, bityo ko nta cyaha yakoze mu gihe ubwo bamushinjaga mu mwaka wa 2013 mu Rwanda hatabaga itegeko rihana ibyaha byakorewe hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ikindi kivuga n'abunganira uregwa ni uko uyu mugabo yafashwe bwa kabiri hashingiwe ku nyandiko z'ifata rya mbere ryabaye mu mwaka wa 2013, kandi ibyo yari yafatiwe bwa mbere byo gutunga intwaro ndetse n'icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu yari yabihanaguweho n'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko hari harabayeho kwibeshya mu nyito z'icyaha, ari nayo mpamvu bwabikosoye mu kirego gishya, maze ikirego gishya kikaza cyitwa icyo gukurura imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi ndetse cyaje no kumuhama agikatirwa igifungo cy'imyaka 10. Umwe mu bunganira uregwa wavuga ko hatabayeho gushishoza bihagije ku rwego rw'ubushinjacyaha kuko uwo yunganira yarezwe gushoza imvururu mu ruhame, nyamara ubushinjacyaha bwaragaragaje ko ibiganiro uregwa yagiriye kuri Skype yabigiranye n'umuntu umwe uba mu gihugu cy'Ububiligi bisobanuye ko uyu muntu atari rubanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 nibwo Christophe Mpozayo yatawe muri yombi aregwa gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe. Ukwezi kwa kane ku mwaka wa 2014 urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rwaje gutegeka ko arekurwa rumuhanaguraho ibyaha byombi nyuma yo kwemeza ko ibi byaha byombi bitamuhama. Urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rwahise rurekura Mpozayo ariko yongera gutabwa muri yombi nyuma y'iminota 30 arekuwe aregwa ibyaha bishya byo gukwiza amacakubiri muri rubanda. Dr. Mpozayo yaraherutse kujuririra urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba arusaba kwemeza ko leta y'u Rwanda yavogereye uburenganzira bwe bwibanze, haba mu buryo yafashwemo, uko yafunzwe ndetse n'uko yaburanishijwe binyuranije n'amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ay'u Rwanda. Yari yasabye urwo rukiko gutesha agaciro ibyemezo yafatiwe n'urukiko rukuru rw'u Rwanda. Urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka nibwo rwatangaje kurega nta bimenyetso bigaragara yatanze by'uko leta y'u Rwanda koko yavogereye uburenganzira bwe bw'ibanze, bityo ko rudashobora kubyemeza. Urukiko kandi rwanze gutesha agaciro ibyemezo byafashwe n'inkiko zo mu Rwanda ngo kuko bitari mu bubasha bwarwo kandi byaba ari ukuvogera inkiko z'igihugu. urukiko rw'ubujurire ruzakomeza uru rubanza itariki ya 19 z'uku kwezi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Inyuma y'ukwezi hafi igice, leta y'u Burundi ihagaritse amashirahamwe mpuzamakungu ategamiye amareta ya Tekamu. Aya mashirahamwe ikayasaba gusubira kwiyandikisha gushasha. Umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Pascal Barandagiye abisavye mu gihe hari amashirahamwe ashika kuri 25 amaze kwemererwa gusubira gukora. N'inkuru yo mu menyesha makuru y'Ijwi Amerika, Diane Ndose ari i Bujumbura mu Burundi.
Inyuma yaho inama nkuru y'umutekano ifatiye ingingo yo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi kuri uwa 26 z'ukwezi kw'icenda, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye atera kamo ayo mashirahamwe kugaruka kwiyandikisha gushasha.
Ni nakaryo keza ko guhamagara abataraza na cyane cyane aba madosiye yamaze gushika kugira bace mu buyobozi bukuru bujejwe amabeneje aho badushize amadosiye bitunganye bashiremo ibibura kugira ngo nabo dushobore kubemerera gukora. Kumbure n'uwo wese batarazana dosiye mu gavyipfuza nawe nyene turamuhamagarira kwiyandikisha akugira ngo yitunganye yamba afise umugambi mwiza w'iterambere azoheza agashikiriza awuzane awucishe mu bushikiranganje bazokorana nawe yandikwe. Kuko twe tuvuga tuti u Burundi burahaye ikazi wari wese agomba kuza aje gukora, mugabo ataje gusamaza abene igihugu uzana ivyo gusamaza abarundi ntituzomwemerera n'umusegondo umwe.
Kuva kuri uyu wa mbere amashirahamwe ashika 25 niyamaze kwemererwa gusubira gukora mu yarenga 120 yari yarahagaritswe. Muri ayo harimo nka PSI, World Vision, Catholic Relief Action Aid, Food for Hungry na Care International. Ariko kandi umushikiranganji Pascal Barandagiye aravuga ko hari nayandi agera kuri 11 yasavye ariko ataremererwa kumvo asigura.
Dosiye ziri ngahe iwacu mugabo hariho utuntu tumwe tumwe tuburamwo na cyane cyane usanga baburamwo ya protocole d'execution, no kuvuga ko bataciye mu bushikiranganji bagomba gukorana kugira ngo bumvikane ku rupapuro rugenga ibyo bazokora n'ingene bazobikora. Abandi nabo usanga baterekanye neza ingene mu kiringo cy'imyaka 3 bazoba bakosoye ibi by'ubusumbasumbane bamoko n'ibitsina bisunze bwizwa shingiro ry'u Burundi mu bijyanye n'abakozi.
Amwe muri aya mashirahamwe atarakwiza ibyasabwa harimwo nk'amashirahamwe y'abihebeye Imana nka Caritas Burundi na SOS Village d'Enfants. Twibutse ko ayo mashirahamwe yari yarahagaritswe n'inama nkuru y'umutekano ahawe ikiringo cy'amezi 3 kugira ngo asubire kwitunganya gushasha ku vyo yasabwa. Muri ivyo hakabamwo ivyo leta yisubiye ko iraheba nk'amafaranga ayo mashirahamwe yari yarasabwe gutanga. Aha kandi ingaruka zimwe zimwe zaribonekeje inyuma yo kugagwa kwa ya mashirahamwe, kuvuga nko guhungabana mu buryo bwo kubaho mu makambi y'impunzi ziri mu gihugu hamwe n'igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu maradiya mwamwe. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane. Umusirikare umwe w'umurundi ngo yoba yarafatiwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuye mu ntambara yari maze iminsi ine muri grupuma ya Kigoma aho ni muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu y'Amajepfo. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo ari muri iyo ntara.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri batayo spesiyale 349 gikorera muri Sange gitangaza yuko cyaraye gifashe umwe mu basirikare b'abarundi bari bavuye ku rugamba rumaze iminsi n'arubera mu misozi miremire ya groupe ma Kigoma. Sheferi y'abapfu rero teritwari ya Uvira hagati ingabo zikiye ko kuba zaravuye mu Burundi n'umutwe w'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara. Ubwo twageraga muri Sange ahakorera ingabo za bataille spéciale 349 umwe mu bayobozi b'ingabo yirinze kuduhijwe ariko yatubwiye ko ejo ku cumweru bafashe umusirikare wo mu Burundi bamufatira muri Sange quartier Musenyi bamufatana imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov na za grenades 2. Ubwo yaragiye kujabuka ibarabara kugira ngo akurikire bamwe muri bagenzi be bari bambutse mu gihugu cy'u Burundi bavuye mu migwano. Umwe muri abo basirikare bakuru bakorera batayo 349 yavuze yuko uyu musirikare w'umukaporale bafashe yabemereye yuko yakoreraga igisirikare cy'u Burundi kandi ko ari cyo cyamutumiwe na bagenzi be kujya kugwanya inyeshamba z'abarundi zini muri grupe ya Kigoma. Uyu musirikare ukorera batayo 349 utashatse ko tuvuga amazina ye akomeza kuvuga yuko ashize iminsi igera kuri 5 bamenyesheje ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera Uvira ko hari abarundi binje ku butaka bwa Congo, ariko ubuyobozi bubabwira ko abo binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko bakwiriye kubacunga bakabarasa kuko Burundi buhakana ko ntangabo zabwo ziri ku butaka bwa Congo. Ariko icyatangaje umusirikare nuko bifatiye umusirikare w'umurundi. Aya makuru yifatwa gy'uyu musirikare wahise woherezwa kujya gufungirwa kuri Birode ikorera mu mujyi wa Uvira, yemezwa na societe civile ikorera muri Sange, aho iyo yemeza yuko hafashwe abasirikare babiri. Bernard Kadogo ni perezida wa societe civile muri Sange agira ati:
"Date ya le 30 kukonekana kulingia kundi ingine ambayo ilipita na saa 10 za usiku ikapanda huku vilimani ambao wanajiita
mai. Ku minsi 31 y'ukwezi kw'icumi hari gikundi cinje saa 10 z'ijoro barazamuka mu misozi. Amakuru dufite nuko muri ico gikundi harimo mai mai renove bari kumwe n'abasirikare b'abarundi baje kugwanya ibikundi bitatu byitwaje imbunda harimo icya Alexi niyo bare nanza bampemo. Ejo hari abasirikare b'abarundi bafashe umwe bamufatiye hafi yo kuri Monisco undi bamufatira hafi ya radio y'abaturage yo muri Sange
na mwingine ari kujya kukamatiwa ku barabarani hapa karibu ya Radio Real de Sange.
Societe civile komeza kuvuga yuko itewe impungenge n'izi ngabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi zahinduye rukarita ya Rukobero na rukarita ya Kihinga zimwe muri grupe ya Kigoma ibirindiro byazo. Bernard agira ati:
"Usange watu wanaweza kukimbia mwingine sababu wanaogopa ni village ya base yao.
Abantu muri Sange batangiye guhunga mu mwana Rukobero niho basirikare bavuye Burundi bashize ibirindiro byabo kandi Rukobero na Sange umuntu agiye n'amaguru agenda isaha imwe
anafanya saa 1 dakika 16 na naingia kwa mujyi.
Muri imigwani imaze iminsi 4 ibera muri lokalite ya Muhanga na Kahororo abaturage baturiza lokalite bavuga yuko bakomeje guhamba imirambo bagiye basanga mu misozi ya Muhanga aho bamaze kubona imirambo 14. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Imbere gusozera ibiganiro byacu byo ku isaha tubibutse incamake makuru twabashikirije twabwiye ko mu gihugu cya Kamaruni abantu barenga 18 baguriyemo abana banyurujwe ku ishuri ryo mu isara cha Bamenda uyu munsi kuwa mbere mu gitondo nk'uko amakuru atangwa n'abatitsi hamwe n'igisirikare abivuga.
Kandi twababwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushyira mu bikorwa ibihano yafatiye igihugu cya Iran kuri uyu wa mbere, ariko kandi ibyo bibaye mu gihe abasesengura diplomasi bibaza niba Amerika n'ibihugu bicuditse bishobora gufatira ibi bihano ibi bihugu bya Arabia Saudite na Iran.
Twabwiye kandi ko perezida wa Eritrea Isaias Afwerki avuga ko Eritrea na Ethiopia byakomeje ukwizirana kuvaho bitereye igikomo ku masezerano y'amahoro mu kwezi kw'indwi, nyamara ngo ivyo bihugu biracakeneye kunagura ibintu bitari bike kugira ngo imigendanire yavyo itsimbatare ubutagisubiza inyuma. Ivyo bihugu bibanyi zatanguye gutacanwaka kuvaho bitanguriye ingwano y'ukuriwe mu mwaka w'1998 yamaze imyaka 2. Iyo ngwano yatewe n'amatati hagati ivyo bihugu ahagaze kudandaji yahitanye ubuzima bw'abantu 180.
Twababwiye kandi ko abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bakomeje urugendo berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bimukira bagera ku 400 baracyari mu gihugu cya Mexique aho bakora urugendo rwa kilometero zisaga 200 ku munsi. Mu rugendo barimo rero ariko bugarijwe na barusahurira mu nduru babategera mu nzira bakabacuza impamba basohokanye. Kandi no muri Amerika aho berekeza ntakizere ko bazakirwa neza.
Leta ya Amerika uyu munsi kuwa mbere yasubiye gufatira ibihano igihe guca Iran vyerekeye ubucuruzi bwacu bw'ibitoro hamwe n'ubutunzi. Iyo ngingo ishize mu ngiro umugambi Perezida Trump yari yaratangaje wo guhagarika agahengwe igihe guca Iran cari cahawe n'amakungu nyuma yaho cemereye kugabanya programme yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda. Inshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe guhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala na Jeffrey badufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Amakuru mwashikirijwe na Frederic Munikije
na Placide Magambo. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubivurije umugoroba mwiza, murara haryana.